Muzi Alex, naje bundi busha. Hora na hit incha. Rain is on the beat, divine reggae. Ngaburi Joe, president of blood, big tangles of course. Cha! Ndagukunda umpora mu mind, ndagukunda sina kubabaza. Kuko nagirije nkicuza umutima wanje ugahorumbabaza. Ndagukunda umpora mu mind, ndagukunda sina kubabaza. Kuko nagirije nkicuza umutima wanje ugahorumbabaza. Turabanze nawe to refit. Every time I need to meet you, ukwisi n'ijuru bidushize hagati. Niko nshango nduhuzi nama n'ibitekerezo duhuriza hagati. My baby do do dati, you the queen of my hearty. Sincha kumuntu nyura hagati. Nashaka ko twicara na kumeza dusangira umugati. Cause your love is so sweet. A woman yonga chocolate. Ti 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 ti. A woman yonga chocolate. Ndagukunda umpora mu mind, ndagukunda sina kubabaza. Kuko nagirije nkicuza umutima wanje ugahorumbabaza. Ndagukunda umpora mu mind, ndagukunda sina kubabaza. Kuko nagirije nkicuza umutima wanje ugahorumbabaza. Hari benshi rwo bakongorera ngo ndakwanga, kandi bazi ko ngukunda nciza manga. Abo nabanzi bacu barashaka ko nakwanga, kanje kujya nkwange nakwemera gufungwa. Kuko nasanze ubarusha uburanga, iby'urukundo rwacu n'amabanga. Iyo mwari mwiza mpora nifuza, iyo nkubonye umutima wanje uratuza. Nzakujana iwajya uhitwa heza, twicarane ku meza dusangirana ibyiza. Kuko nasanze undutiriza habu n'ifeza. I wanna be your boy, you gonna be my girl. I wanna love you, I gonna follow you. Ndagukunda umpora mu mind, ndagukunda sina kubabaza. Kuko nagirije nkicuza umutima wanje ugahorumbabaza. Ndagukunda umpora mu mind, ndagukunda sina kubabaza. Kuko nagirije nkicuza umutima wanje ugahorumbabaza. Ndagukunda you're my girl, I wanna fighting for your love. I wanna call you my everything, cause you really complete my life. Hey, your love is sweeter than honey. You're my shining star, the queen of my life. I will never let you go. Never, never, never. Ndagukunda umpora mu mind, ndagukunda sina kubabaza. Kuko nagirije nkicuza umutima wanje ugahorumbabaza. Ndagukunda umpora mu mind, ndagukunda sina kubabaza. Kuko nagirije nkicuza umutima wanje ugahorumbabaza.